mu cyegeranyo cy'interano yaryo ishyirahamwe Parseme rivuga ko ryashimye cyane ko perezida Evariste Ndayishimiye yashyize imbere icyivugo cy'uko umunwa wose wogira icyo ufungura naye umufuka wose ukagira ifaranga. Ku bw'iryo shyirahamwe, ibyo byerekana ko afise ishyaka ryo kuzamura ubutunzi bw'igihugu mu buryo bugaragara, adasize inyuma kurwanya igiturire no gusimbataza intwari ibereye. Faustin Ndikumana rirongoye mu ihwezo yashyize ahabona, yemeza ko akagihaze ari kugururira abahinga bigenga.
Ibyo byumviro n'ahari byiza ko bishyikirizwa n'umukuru w'igihugu, turabona neza yuko umengo leta n'intwaro administration ntibica byihuta kwerekana inzira yofatwa kugira bije mu ngiro, kuko burya umukuru w'igihugu arerekana uriyandaza mugabo leta bashikiranganji no mu ntwaro hasi abo bose bakurikira baca bategereza kuraba ingene ibyo bintu barekana avuga byoja mu ngiro muri mwe byita mu buhinga bwa tekinike byoja mu ngiro gute inzitizi ziri he tuzobishika ko gute kiretse aho tubona ushaka kubona kwa ibintu ni mu bushikiranganji bw'intwaro hagati mu gihugu ku ngingo zagiye zirafatwa no kubushikiranganji bw'imigenderanire ubona ko byihuta ibintu by'imigenderanire ko byosubira mu buryo hakabaye ibiganiro hagati yafashe Burundi. Turabona neza kandi yuko hataraba guhamagara abandi bantu araho nko muri za societe civile nshabwenge mu bushakashatsi
mu kurindira ko bahamagarwa ishyirahamwe IDH imbere kuri amatohoza ku mabi akorwa mu Burundi. Risanga Perezida Ndayishimiye urugamba runini yabwirizwa kururwanira mu mugambwe CNDD-FDD.
Le président a promis maintes fois de mettre fin à la violence politique et à l'impunité.
Inshuro zitari nke Perezida yasezeranye gushyira iherezo ku mabi ya politiki n'ukudahana. Turabishima ariko hari manga nini hagati y'ibyasezerana n'ukuri kuhari na cyane cyane mu bijyanye n'ubwigenge bwo gushyikiriza ibyiyumviro. Nk'urugero nibutse ko kugeza ubu uhanira agateka kazi na muntu Germain Rukuki yari mu buroko ariko aca umunyororo w'imyaka 32. Turindiriye kuraba ko perezida azoshyira mu ngiro izo ntumbero nsha no gutsimbataza ingingo za mbere zikiri umuyayemvyo gusa kugira turabe ko bikurikirwa n'impinduka ziboneka. Ikintu gikomeye ni uko umugambi uri ku butegetsi umunzwe no kutumvikana wawugize. Perezida akaba agicagatiwe n'abanywanyi bawo b'intagondwa zitava ku izima, urumva cagira hagarukira mu gufata ingingo. Ibi navyo bisigura igituma leta itemera amabi yakozwe mu njyana z'ibihumbi 2015. Leta yihaya ko hari vyahindutse ariko abahuye n'amabi n'imiryango yabo ntibashobora kuvyemera, hamwe no kurindira ubutungane ubuziraherezo. Niko kakinate saki ano muhinga mukuru mu IDH agira umwihwezo. Ndikumana wabona ko abashikiranganji badakora icyo bajejwe muri rusangi.
Havuze umwe wose ufungure nuko hari idafungura badafungura bangana gute? Nimba ari 60% dushaka mwaka umwe hazihabwa nko 20 mu wundi 10 mu wundi 20 gute turayinyi. Harabuze neza yuko imigambi myiza perezida ashikiriza ingene leta ikitegura mu buhinyi ingene ija mu nzu muri leta muri rusange mu bintu bijanye na rodovalite. Twaruka abashikiranganji baza barumva yuko aribo bajejwe gutegura baze mu biganiro gusigura izo ntumbero bashaka gushikana ku gihugu, amaradiyo abatumiye baze mu biganiro baze ibyo kuvuga ngo urungitse umuvugizi uri umushikiranganji ibyo bintu bikwiye guhagarara. Baguhaye amabanga baraguha uburyo baraguhemba, niwe ubijeje ukari uja no muri conseil des ministres, niwe uzire grande decision, niwe utanga amasoko, niwe umenye ibyo wafashe n'ingo wafashe, n'ubundi uza gusigura ibintu mu kibanza cawe cy'abantu.
Cyatsaki anatohoza ku bibazo by'u Burundi n'akarere k'ibiyaga binini kugihe kirekire. Hari bitari bike ashima ku ntwaro nshasha.
En ce qui concerne les relations internationales, le président Ndayishimiye est certainement plus ouvert que son prédécesseur envers les partenaires internationaux.
Kuvyera ke migenderanire président Ndayishimiye yaruguruka abagenzi b'u Burundi kurushwa yasubiriye arazi cyo bamwiteze ko kandi yaragize utwigoro two kunagura ibiganiro n'ibihugu bimwe bimwe bizofasha tanke ku Burundi kuva mu kwigunga. Mu bijanye n'agateka kazi na muntu hari ziza n'ibibi ku ruhande rumwe haratewe intambwe nk'akarorero amabi yakorwa n'imbonerakure urwaruka rw'umugambi ubutegetsi yaragabanutse n'ubwo bivana n'intara. Mu turere tumwe tumwe zaracureshe ariko mu tundi zikomeza gutera ubwoba no gukanga abanyagihugu. Ubu kandi nta mashyirahamwe adakira n'ibyicaro vya politike yigenga ari mu Burundi kuva mu njyane z'ibihumbi 2015. Igisata kikiraje ishinga n'ubutungane aho ibintu bigiteye ubwoba. Igisata cy'ubutungane ntikigira ubwigenge na gato, kandi hari ukwivanga kw'amaho kw'abategetsi mu vya politike n'abakozi bigendereza. Niko tetake yongerako kuri uyu wa gatanu Evariste Ndayishimiye w'imyaka 53 azwi ku kazina k'ubuhizi ka General Never azoba kwije umwaka ari mu mabanga y'umukuru w'igihugu. Yimitswe gihutihuti nyuma y'urupfu rwa Pierre Nkurunziza yashengeye giturumbuka iminsi 11 imbere y'uko aja mu mabanga. Bompi barwananye mu rwi bunyeshamba wa CNDD-FDD wavutse nyuma yicwa rya Melchior Ndadaye perezida wa mbere yari yatowe n'abanyagihugu mu 1993. Eloge urikaneza ijwi rya Amerika.